mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirewe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje twamutsaba ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga abarugwa abapfasoni, uno munsi twabatumira umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana ni Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi umurundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Ntabafise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro le science dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkabafise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni ikintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emérite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere. Aho yavuka muri Korine ya Rusaga muri komune rya Nsoro ariyo icyongere cyaba muri province ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere yuko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni ikigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni ikigo catanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane. Catangujwe n'ivyiyumviro vy'umuvyeyi turi kumwe kubera abonye yuko hari hakenewe cane yuko abana biga cane cane twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune rya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cose kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gusanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Ndavuga yuko abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero ukimvira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka uburyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshuri cyangwa ibikoresho by'abigisha cyangwa nubwo gute ibikoresho hari ahashobora kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka iniforume cyangwa kugura ibirato abana ngo bajye ku ishuri cyangwa icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe ekene byinshi ni kibyinshi umunyeshuri aba akeneye kuganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika Ryansoro mwafashije ni komine yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishuri rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa angwe mu 2012 oya iyo fondasiyo yahereye mu 2012
turacari kumwega Chantal turumva agatelefone sinzi uko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma agatelefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusubire twongere tumuhamagare ijwi rya Amerika risamene na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatoya mugabo birasa
ego mu Kirundi bavuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibigera gusezerana na rimwe
ego
nako ndabaza nti kuva mugitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishuri rimwe muri komine yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe ishuri fondamentale ya Rusaga iri muri komune ya Ryansoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshuri bari kuri iryo shuri mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanze bahari mbwa mukaza musahiriza mu gufasha abanyeshuri mubaronsa ibyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iryo shure ecole fondamentale ya Rusaga ecole fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'2018 ni ishure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Ryansoro ryose byafashe umwanya mugabo abantu bo bavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yaza yari yarashobora kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri co tuja dukora nk'abigisha batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura amayiniforume cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishuri basukuye n'impuzu bambaye bigende zifise isuku ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo muri mu zindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Murakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku kiganiro tutaba twisangije. Tutangure kuri Lambert. Lambert Ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva?
Ego ndabumva.
Ahuherereye hama akabazo kawe cyangwa intererano umugabo abari nyuma yawe basabe kutavugira muri telefone yawe kugira ngo ushobore kumvikana. Hari abantu bari nyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo ushobore kumvikana? Uratwumva Lambert? Lambert ulikuwa muhinga bwijima tumba sabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo ariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga byoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cy'umuhinga bw'izima tutazi cyo kiriko kirava ko ku matelefone ari kongera ngo mukanya viraza gukemuka. Nuko Chantal mwarimu atubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye biciye muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa icyongereza na physique biologie chimie hamwe n'ibindi kuru navuga ngo mu cyongereza bayita computer science donc aho bashobora kwiga informatique cyangwa ICT n'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira inkingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'indira Burundi kubera ego turashobora kuronka bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
nubwo rubuga rwa interineti muzocisha ku ibyo byigwa byanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igasikurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abyigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yotse aronka ahegeze icyo cyigwa yahegeje umwaka iyo nronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kujya mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo byiga barabyize babishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ntango twimbire ko umuntu yakoresha ibyiga biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngaha tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga igifaransa cyangwa icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cya internet kiracari ikibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afite imashini akagira niyo internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri ku mashini ashika nka 25 usanga bakurihisha ku mwaka barashobora kukurisha amahera adashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo bwo kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinobura ngo ni ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu yabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ngo ego iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye rwose cyane
ego cyari noganza mu kanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone ya Eric Ikaze
murakoze
niho uherereye ni
ngende Bujumbura muri komine Ntahangwa karitse gikongo ya kabiri
akabazo cyangwa intererano
akabazo nari ko ushaka kubaza Madame Chantal ariko araraba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wafasha kuri icyo kinguro cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma orudinateri no gutanga ya interineti
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbage Chantal ko yumvise akabazo ashaka kumubaza kuko numvumenga bitandukanye n'ivyo mwatumye
namwumvise cyane ishuri siko twayubatse ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dutanga amahera yo kubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twari dufite bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta sikuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikire kandi kubona ko bikenewe.
Hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shure ariko byakozwe na UNICEF icijemo leta y'u Burundi. Hama hariya kandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nka mashasha mu Burundi. Madame Chantal mwo kwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga, tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique, bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko haraha hari gisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha bagizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ku murongo w'indi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabara mu kigega cy'iyi Amerika.
Aherereye hama kabazo kawe.
Je ndi Bujumbura mu Burundi muri komine na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramutsa umusore kwa ari ku igi ya Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakubwi yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'u Bwongereza niba nihenze kuko nabibone kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki, n'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afite abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'u Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite, habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afite.
Urakoze kugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nico gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi nduciye kuri internet. Nje ndi umuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga, mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi ari mu mashuri y'i Burundi dukikije kuri iyo internet, washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences za informatique ico bita mu Cyongereza computer science, muri henshi muri henshi, mugabo tugira Imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini ntibimeze nka kujya leta ishaka kubaka amashu amabarabara ishaka kubaka amahopito n'ibintu bifite umwanya mugabo ndizera ko bizokunda
hanyuma ga madame Chantal iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet mutegekanya kwanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane
icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye
hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkanga kuzorihisha niza mara gutangura
mu Burundi tuvuge ntubwira ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye mugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta cyangwa duciye ku navuga organisme international hariyo navuga hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kivamwo mu kuronsa ubumenyi twigisha abana turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko atashisha uburyo bwinshi turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya abana bo za Shine n'abantu bafite uburyo bwinshi bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo arihe umwana wo mu Burundi kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo
mu Burundi
numva ndabumva rero neza mwigisha nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa hazo ari kintu muvuga ati aherere hose ushoboye kwiga turaguha ikadze ushaka
aba bibana n'ibihugu kumva ibihugu hari igisanga batemera nk'abanyeshuri gushitira kuvuge iyo website
ego cyose na Ernest kuri ndi murongo wa telefone Ernest Cards uherereye he
Sandi muri komine mpanda
uri muri komine mpanda turumva uri no ku muhanda kwibarabara
ni hafi y'ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi
wamaze kuva ku ikaburimbi uri ko hakora uduki
ngo jewe sanze ni subamwe muri sevenoro ni ubuntu gusandi mu ikonje
nakabazo wari ufise none ubaza Chantal
nakabazo nabaza Chantal numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza navuga ko ari ubuntu yagiwe bisanzwe none ko niyumvira nti ukuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigi hanze turavye n'ibintu ukuntu ibiro by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye niwe yakeje ati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari hino iwacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe
yego ugume ku murongo Ernest dusaba imbabazi Professeur Chantal gituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'u Burundi yaratwatse imirongo yacu ya FM haizige ni hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ivyo twanditse muratwihangana niyo tubaze twaza turagaruka sinzi ko muwamucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundi kazi bashobore guca makanda waciyemo ahusha aho mushitse ko hashimishije haico muri ko murakufasha marimo yavuze ivyo migambi yo kwigisha
ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interineti bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza
ibintu shoboye na gato nemurakoze. Yego, Ernest wa Tomokewe.
Ante.
Yego, urakoze ugira umunsi mwiza comment zo arimo.
Yego namwe.
Yego. Ushugiye muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umugisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashobora gucisha ubumenyi biciye kuri internet. Aho bizora mukabikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza cyane
twarasabye ama sanso ngaha tanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika badukurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana acabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko tubasaba ni uko urwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunyuruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama urwo rupapuro diplome izo zari uvuga nk'uri kwarondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasantre aba ari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyangwa centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva igifite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yo ngaha anje ego Lambert aragarutse ku murongo wa telefone Lambert Ricard Lambert uri kuratwumva
muhanda n'icyari navuga hari ariko ndi ngenyine
ahwerereye he
ndi Lusaka
muri Zambia akabazo kawe
kabazo kanjye nagira ngo ngabaze ibintu wa mwarabashije kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashe iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'uburezi by'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko ko akenshi bariga ukabona umuntu afite ikanze masters ariko vraiment ibyo yize ugasanga ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega babara bigaragaza ko imyigire baragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi
urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
yego
professeur Chantal
yego icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore kunka nubuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafite uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences d'informatique cyangwa kwigisha icyongereza ntibukene gusa ngaha muri afurika turabibona ko no mu bihugu byo mu ko muri aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigiraho kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu yibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hari akantu avuze ati hari abo usanga ibyo bize atanicyo bikorera bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ibyo yize bimugirira akamaro atarabye naho yabyigiye tutarinze turaba aho yabyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu bitendere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire muga ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbenovugaiki abantu baba barize tunovuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe rimwe gukoresha ibyo wize
kuri uyu mugambi nyine wo gushobora gucisha izo nyigisho kuri ku buhinga bwa none kuri interineti umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cy'u Burundi tugerageje kumenya n'ingene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nkuzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri aya mashuri yisumbuye ivyo yiga kabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke n'ibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwe mu gihe azafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Icyiza cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri umurimo mugabo ugafata amasaha make yari nk'uko agasandatu cyane kwa Mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngaho Buraya hari iyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufite urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi nyine babivuga mu kirundi fizike shimie na biologi ibyo nibyo bimusanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasitiri ngaha basabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya cyangwa zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashukira muri izo kaminuza z'i Buraya cyangwa zo muri Amerika.
Yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone. Arcade ikaze nawe.
Ego me ndashimye cyane kandi ndabyumvise abisiguye ndabyumvise mugari ikibazo je nari mfite
uherereye kwanze imbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
kandi mu Burundi ari Bujumbura
tuga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari payimanitete nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyangwa mu gifaransa honyine icyo si nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ivyo vyigwa avuga bazoza barafata canke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifite mu bumenyi sivyo ga Professeur Chantal.
Musanzwe ibyo gusanga bikomeye cyane baba basinikira ko ni icigwa c'ibiharuro icigwa c'igifaransa icigwa c'icongereza n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimie biologi ibyo nibyo bashinika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yishikira aho umwanya wa kaminuza sinzi niko kabazo ka nyuma nari mfise
icyiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nicyo cyiza internet yazanye nuko nta udutiriwe icyo ushaka kwiga cyose uraciga kubera iyo internet ugatora icyo ushaka kwiga nta ukuzitira iyo mashini na internet wiga icyo wifuza cyose ukabifikako.
Yego Arcade nibaza kutomokewe Akazi yamaze no kugenda byedo nari kowe turi kumwe byedo nika ego uyera kihari byedo nikaze
ego
uratwumva byedo ne
ego
byedo ne Je dani tumba na wengine mulongo wa telefone utadiko. Professor Chantal, tu remiri abakunzi bijugi Amerika kwa mukanya bahavabo na video baka kubo na ukonga abisigwe izo bintu muri mubiro vyacu ngaho mu Bwongereza, ariko kamwe muko mwabwiye umumenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemo ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza kugira ngo mushobore gusigura njyo mugambi bwanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mwotubwira gato ubwo ibyo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza
ngomba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba harimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo dukwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none abo rero babonye umugore w'umunyafurika akazi ariko umwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba bakuru b'ibihugu bantumira je nza ka nubwo gute umuhinga bakorana n'abo bantu basigura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubishyikiriza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu zende ndi muto siri muntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
natumiwe ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi kugira muzoje muri iyo nama gusa gusigura iby'ubwo buhinga
ego ego kubera mba muri Afrika bavuga ati byoba byiza ko n'umunyafrika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko n'ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'abanyafurika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afurika bigushyigikira n'ibintu bigoye gushikako
urizera ko amareta nyafurika azokuguruka kuri uyu mugambi akanabushyiramo uburyo kuko iyo leta idashyizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya n'ikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabyizera kuko amareta arazi ikintu kiza kivamwo mu gutegura kazuza gutwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishyikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushyigikwa abo batwara batanshyigikiye ibintu ndanifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko n'ibintu bisaba uburyo n'ibintu bisaba yuko amareta agushyigikira
kubakoze cyane rwose Professor Chantal twese na Claude ku yindi murongo wa telefone Claude Kaze uherereye
nene Bujumbura
akabazo kawe
nagiranye n'ubarize icyo cyimvira gitanguye ryari yatangiye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo umukenyezi wa mbere ashobore kwigisha ibiharuro mu buryo
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
ni umugambi ariko ugitegurwa Claude
ego
gusa reka kubwire ryari yatanguye kubyumvira
ego
urakoze kugira umunsi mwiza ego
ego icyo cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi ku 9 ku 2023 oya ndabeshe nakiyumviriye duhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho natangiye kwiyumvira icyo cyiyumviro kuko icyo cyiyumviro cyari cyiyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje Professeur Joseph Katihabwa donc Professeur Emérite yariko aravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu umugabo we yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'abarundi abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma bakazoza bashaka ko byigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none umugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure ryarimwo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavidewo yo gusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba videwo agasigura guhera ku ntango gushika baheze hakaba novuga imyimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwasi muri afurika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi bintu bizimba ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera abise mugafata igice mukarihira umwana muri afurika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi tukubanza tukarindira nca numva ndababaye ndavuga nti ni kuri umwana wo muri afurika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora
yego murakoze rwose Professeur turafite na Désiré ikaze uherereye he
Bujumbura
n'akabazo
ndakagira amazi nshimire umupfasoni iyo ntambwe bidasanzwe yamaze gutera mu buzima hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa byo iyo poroje yiwe ariga n'ibyashimi kandi byo gukumba mu buhinga bwa none arabona ashobora kwitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana nyine bikoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'ikintu cyacu ibyo bitatu yandikiye kera ngo gusaraga mu bintu ko iki gihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe narikuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri matejetare no kwandanya muri nagire mbaze rero mbega harabona ko bisaba gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino kosi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byose ushobora kugorana nyine washobora kuronga imeneye nziza amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu byiza byiza mbega hazoshikirwaho abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo bibaze batabafitebe biga mbega bobo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga ushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushyikira iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo cyane cyane hajya gikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere aho kiva mu byiza byose gusoma kore bya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite n'ubwo byanditse bikanabwira neza ngo babitazongereze babyinshi biraza ko hageze ko twebwe dufite biteyi ariko twoteza imbere gusoma tugasukira abamaze kuba
urakoze Désiré naho agatelefone kawe katumvikana neza icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professeur Chantal yabyumvise Professeur
Ego. Ndamwishura ego icyo kibazo bazije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasonto kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha n'ibintu biri ku mutima wanjye n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe n'iby'ukuri navutse mu gisagara nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafise uburyo bwinshi sinavuga ko yari umwana yari afise uburyo bwinshi mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa kanone. Eh, murakoze cyane. Turase inosa akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasonzera. Inosa ndumva tutari ku uri kura twumva. Akabazo kawe usongora cyane.
Mwende mwende ya kama sawa nini mwende nana kila tombo ye karo mwende akazanyene akateza indele mwende mwende yutichi iyo haanzi alate kama indele kutatele indele huko kwa wandi haanzi na karo mwende ya kari mwende ya mwende yutichi za haanzi kandi akazanyene za nati kwa shaka kuyoza indele akidusha na wandi nati kutatele indele
urakoze cyane. Ko gusa nibutse ko ariho n'abandi bafaso ni babarundi kazi mu makaminuza atandukanye bigisha ganyino tuzoza turagerageza tubarondera abafaso ni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigenjeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook turatumire n'itwahize ikiganiro muze gucayo murabe ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka turasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jeanne avuze ngo barundi turashoboye kabisa turagushigikiye Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi abigeme kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme hama n'urwaruka muri rusangi nabo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashigikira umundi kazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'abarundi nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'abarundi kugira ngo tuwonke iterambere mu Burundi hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha kuko indero ubumenyi nibyo terambere ry'ibihugu nibyo kibamwo gisaba
bisabumwanya munini
ubwo murakoze cyane
ni bintu bose ni kako
murakoze
cyane arondera ubujyo bwo kubaka amabara
baragize murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'ubwongereze je nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego ye Jenny na hazo marikume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutagoma igira ni jamajuna engineer marikume muhinga bwizi makino kigane mushwa kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya turabandanya na programu z'ijuru ya Amerika.